Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Tugene kirezo rya 24 ukwezi kwa kane kwa 2017 miliwe neza ncuti mutangu inondwe inshasha muri kumwe natwe muri studio 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya.
None koko tiba barundi nta batanganesha n'abakongomani bari ngaha mu Burundi usanga n'ibyo byangombwa atakibafise
arankubise cyane ndahohoterwa mu bakwa no kumva twaragiye ku rusambo ama mu nyuma aradukura
aba n'abanyagihugu bimukiye mu ntara ya Makamba bavuye mu zindi ntara biyamiriza urupapuro basabwa rwerekana iyo baje bava ivyugo rupapuro ruteye imyidogo n'amakenga batari bake turagugaruka ko mu kanya gato mugume ku maradio yanyu hagati aho mucibitoke havugwa uguharika. Alikimbele kuja muntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko mu Faransa Emmanuel Macron yarayatahukanye intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu yo kunshuro ya mbere. Emmanuel Macron yaronse amajwi 23.8% Marine Le Pen nawe bahiganwa ronka amajwi 21.7% uzotahukanye intsinzi mu kibanza c'umukuru w'igihugu akeneye amajwi menshi matora yo kunshuro ya kabiri yategekanijwe kuzoba itariki ya ndwi z'ukwezi kwa gatanu. Macron yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi akaba afise imyaka 39. Imigambi iwe igizwe no gukorana n'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya hamwe no gukomeza urudandaza. Marine Le Pen nawe ahiganwa na Macron asanzwe aserukira umugambwe Front National ufise abanywanyi mu ntara zahoze zikomeye mu bisata vy'amahinguriro. Le Pen avuga ko umwe mu migambi iwe ari ukubohora abafaransa agakuru ufaransa mu ishirahamwe rya Buraya. Muri Somalia abasirikari 9 barahitanywe n'igitero abandi 5 barakomereka mu gitero cabereye kwibarabara rija mu gisagara ca Galgala. Ico gitero cabaye kuri no w'Imana mu gihe abajeje umutekano mu ntara ya Puntland bari basanzwe bari mu bikorwa vyabo vya misi yose. Major Abdilaham Faragouran umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Puntland yabwiye Ijwi rya Amerika ko imodoka yari itwaye abasirikari 17 yaciye ku mutego uca uraturika. Goran yatangaje ko abaguye muri ico gitero barimo abapolisi abasirikari hamwe n'abasanzwe bagwanira mu mazi umugwi Al-Shabab ukaba wamaze kwiyitirira ico gitero. Kumugabane wa Afrika muri Siriya amashirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu yatangaje ko ingwano zikomeye ariko ziriko zirabera hagati y'abagwanyi b'umuhari wa Kiislamu hamwe n'imigwi y'abakurde isanzwe ifashwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Mu vyegeranyo vyasohotse kuri no w'Imana nta vyinshi vyatangajwe kubijanye n'ivyononekaye yamara amakuru yatanzwe n'ikinyamakuru ca Leta Al-Masadar. Avuga ko igitero cakozwe n'abagwanyi ba Leta ya Kiislamu cahitanye abakurde bashika kuri 15 bikavuga kandi ko abakurde bashoboye kwigizayo abagwanyi mu gitondo cyo kuri no wa gatandatu. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuanze tunyarukire muri komune ya Mugwi ntara ya Cibitoke ivugwamwo uguharika. Abakenyezi babiri canke barenga bubatse n'umugabo umwe atanu umwe azwi n'amategeko. Abenshi rero bakavyegeka kutunenge twibonekeza amategeko agenga ingo n'abantu turi mu bikwega ngo imibano mibi ivyinshi na mugenzi wacu Diane Ndonse yakoreje rya Amerika mu ntara ya Cibitoke.
Ukubaka n'abakenyezi benshi atanumwazwi n'amategeko ku bagabo bo ku mutumba Masha wo muri komine Mugwi ni intandaro y'injyane hagati yabo bakenyezi ndetse no mu bandi bo mu kibano. Ndere Imana Adela umwe muri abo bakenyezi asangiye umugabo n'abandi avuga ko amatungo yaronderanye n'uwo mugabo yayaganjwe ko
yaramperekeje cyandagena cyanjana babana batatu cyangena nani kintu nakimwe njanye inyumba tinasize mu iryo tongo niwe yaciye ayikura cyandagenda kwa mwene wacu mu rugombo nagize ngaruke ejo bundi kubera yaramaze kuzana umugore agira gatatu acambwira ati nahisi n'igihe byofatane na kintu nakimwe shobora kubaza kwiyonze nani kintu nakimwe shobora kubaza kubijyanye n'iryo tongo ariko umuryango baca baravuga ati naho biruko ni mumuhe hajye ahantu ngera arime arimire bajya abana kuko nabi wacu ntarasi umuha nta kintu nakimwe mufasha mu myaka itanu iheze.
Mu gihe atamwumvikano ukihari umugabo ashobora kwirukana umugore agasigarana abana ibyo bigatera kabonge uwo bababyaranye. Ndere Imana Adela yatwawe batatu mukuru afise imyaka indwi abandanya tubwira ko afise umubabaro wo kutamenya uko abana biwe babayeho.
Abo bana kuva batwara kuva ko umunsi wa Mungu ntago ndabakubita ijisho ntago nza ahantu bari sinzi ngo bagiye kubiri guku nkumva yuko no kwa kabana maze imyaka itanu ndabareze ndumwe nta kintu nakimwe afasha atazi kibiriza n'ikibyaraza.
Ingaruka ntizigarukira aha. N'ababanyi b'iyi miryango irimo abagore barenga umwe bavuga ko batoroherwa. Uyu n'umwe mu babanyi b'ingo zirimo abagore barenga umwe ku mutumba Masha.
Nk'umugabo afise nk'abagore babiri abana baratukana abandi bakajyana bawumva atari ntambara n'ukuri aha birakomeye n'ibicikaho umuriro induru ziravuga aha ntituryama ahubwo mwova hasi mukabigwanya nk'uko abantu boronka amahoro n'ukuri.
Ibintu byunyurwa n'uko bamwe mu bagabo bashobora gutunga abagore babiri mu nzu imwe. Abana babaye muri bene iyo miryango bahura n'ingorane zitandukanye bamwe bavuga ko bataciga ku kubura byangombwa abandi ntibaronke aho baryama kuko amazu abafise ibyumba bibiri birimo ababyeyi babo. Ndayizeye James umwana w'imyaka 16 atubwira ko aje gusaba indaro mu bagenzi kubwiyomvo.
Kubagenzi nongera nka kindaro ubwije nkagena nkajya makumba none ko atari byiza bakonyeye gutuye kantu nyi mwese ka mutabazi gizeye cy'amahantu kiwa cyunye hamize neza.
Bukere ucugaruka?
Eh bunisha nongera nkagaruka.
Ibintu biruko mu gihe muri kino gihe itegeko rigenga ingo n'imiryango riterekana neza uko abakenyezi bubatse bidaciye mu mategeko uko batunganirizwa. Icyo bikoze ni uko abana baronswa ibirezo. Kubw'ibyo Toma Ntawurishira akora mu kigo kijejwe iterambere ry'ingo n'ikibano CDFC kikukira ubushikiranganji bw'agateka kazi na muntu ikibano n'iterambere ridakumira asaba ko iryo tegeko ryohinyanyurwa kugira abacamanza baronka amategeko bakorerako.
Abacamanza iyo bituye sentare barabura itegeko bisunga kugira ngo babatunganirize abo bakenyezi bagacabarira kungumba nk'imvyeyi kuko nizo ndezo babaziciriye abana baba baravutse muri abo bantu babiri bari bakanyigaciye mu mategeko. Rero twebwe kuba tudusaba yuko iryo tegeko turavye igihe rimaze ryohinyanyurwa rijyanye n'igihe tugezemo.
Cyongeye Toma Ntawurishira abandanya asaba ko abanyagihugu co kimwe n'abajeje intwaro bosigurirwa ibijyanye n'ayo mategeko agenga ingo n'imiryango. Kukaba nkako abagabo bubatse bidaciye mu mategeko bavuga ko batazi ko hari amategeko abagenga. Mpawe n'Imana Yosua ni umwe mu bagabo yubatse n'abakenyezi batatu atanumwazwi n'amategeko.
Natwebwe abanyagihugu bato bato amategeko burya ntabwo tuba tuyazi neza kuko urazana umugore umucikije amamaze kubana ugaca usanga nimba mubanye imyaka ingahe urukundo rurabuze ibintu birapararanganye mu rugo urumva ntushiri imbere burya kumwandikisha ahubwo ucawumva amenga ati umuntu tubanye uku hamwe n'umwandikisha nkamwiboherako ingorane ntiyobibaye gutyo rero ugaca usanga ubayeho atamugore mwandikwanye.
Ivyo biruko mu gihe abajeje intwaro muri komine Mugwi bavuga ko iyo komine izu bwa mbere mu makomine afise umurindi w'igwirirana ry'abantu mu ntara ya Cibitoke. Tumenyeshe kandi ko itegeko rigenga abantu n'imiryango haheze imyaka irenga 20 ridahinyanyuwe ariko muri kino gihe tukibutsa ko leta iherutse gushiraho itegeko ryunganira iryari rihasanzwe mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka uheze. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse na inabice ku masonga nkitangura inyidogo ni yose kuri bamwe mu banyagihugu bimukiye muri commune ya Nyanzarake y'intara ya Makamba bavuye mu zindi ntara. Abanyagihugu bemeza yuko ari urupapuro bakwa n'intwaro rubasaba kuvuga iyo baje bava rimwe na rimwe ngo bakanahohoterwa. Ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda.
Kujya mu gashano wanjye mugasha sari ibintu bimwe bimwe byagiye birababaza abantu sije navumbwe je nyene muze
uyu numwe mubemeza ko bamaze guhohoterwa bazira ugo rupapuro gwerekana mamuko yutari mvukira ya Nyanzarake abayaze n'ijwi rya Amerika bemeza ko baje bava mu ntara zitandukanye ahanini baje kwisumamwo nabo badashima kwivuga amazina kumvo z'umutekano iryo hohoterwa bagegeka kuri bamwe mu bajeje umutekano aba ni bamwe mu bemeza kuba bamaze guhohoterwa
aho bose twari kumwe mu gasho batubwiye ati mu nama kwizone atabaje ngaha guhera mu kwa mbere kumurongaho abamaze iminsi aho ngo nimutere mugenda hariya gipolisi gushikaho iyo niriweyo ugatanga 15,000 atacyo wakoze nuko vuye ahantu none cyagenze ko turi abarundi iyabo munyamahanga nabyo cyo bigenda gute
barasavye upapuro n'ajye ugo rupapuro na rufise barankubise turi kumwe nabandi abakuru b'umutumba barabibona birambabaje cyane kuko bombuza amahoro kandi ziko navukiye ngaha nyene cyo bavuye banje bavuki ingozi ariko nishigura ko cyo dukubitwa duhote gwe dusubura amahoro navukiye ngaha sinumva ingene bwo nkubita kandi baziko navukiye ngaha twagiye gufungwa bakatuye kuri batatubwiye nico baduhoye cyaramba bagicana
kintangaza nuko dupfungwa tuzira ubusa barankubise cyane ndahohoterwa hamwe bakwa no kumvuna twaragiye ku rusambo hama mu nyuma baradukura
abajejwe zone mukungu bari ubatungwa urutoke kubafa shanya ni nyamiramabi kuburabuza abo banyagihugu naho batashimye kuduhije ijyabo ivyo vyagiriji bavyamirira kure ico bikoze hari umuco w'abanyagihugu ugo rupapuro rusabwa kugabo atanico gwari rutwaye iyo barasiguriwe ivyo mugambi uyu mugabo avuga ati
ngo banza bakabitwigisha kubera abeshi n'abeshi n'abaje bavuye mu ntara zitandukanye mbere gusa nk'izo ngizo zafashwe nk'ikibiri naho ariko nk'iryo tegeko ryaje bivuga ati ingenzi mwese munakiyandikisha mu mutekano atava yumvira ngo havaze gupfungwa ncibwe n'amamande
zimwe mu mvo nyamukuru abajejwe intwaro muri komine Nyanzarake bavuga ko zituma basaba ugo rupapuro ni mvo y'umutekano co kimwe ni mvo zo gushobora kumenya kahise k'umuntu kuko kubgabo bishika umuntu akava mu ntara hari bimwagira mu butungane canke mu kibano gucyo ntivyoroheko bamenya iyo yarengeye ariko naha amakenga kugabamwe ntiyobura mu gihe hari nabemeza ko baje kurusabwa inyuma y'imyaka 12 baba muri Nyanzarake. Serafina niyo nkuru n'umuvyeyi
twari kwaje tuva mu kabezi mugabo ndahamaze imyaka 12 ndako twayimutse tukagurisha niyo fye tukagaruka tukagurino kandi nkaba nisikino maze kwabyarira abana batatu uwo mwana naherukiye kafise imyaka 12 batabafatira hamwe wa mwana wanze rero yasiyazana nabandi bataba amwanki ndangamuntu bavuze ati jewe ubwo munyasi ndangamuntu nduwino nduwaha jewe nakuriye ngaha kandi n'ubu niho ndi ngurapfungwa ngo tuza gupfungwa mu bandi ngo ubunyene ngo nugutanga ngo ibyo 5,000
yamara abanyagihugu ngo borema kuko hari bitari bike bigiye gukogwa kugira abakuguru papuro boroherezwe. Nolaske Ndayikeza n'umuhanuzi wa Mustanteri ajeje intwaro imibano hamwe n'imico kama
ingingo ya kera gusa zaza biracamo iyo haragahengwe kanini bakarureka umugo kuko twe bikomine iri kumbibe z'igihugu mwateza kumwata umuntu n'umurundi cyane n'umutanzana cyane n'umukongomani ahubwo birisaba ko umuntu mu namazi umutekano azaragwibusa babimenye nabo nyene bazabara ku mutumba ko hariho nibitabo leta yarungitse nibitabo zereke z'umutekano akandikamwo n'abasanzwe atunza zose birafasha mu bintu cy'umutekano ku buryo nyumba 10 umunyagacimbiri umukuru mutumba abantu afise akamenya n'ingene bahabaye akamenya nuko arabaho nuko arabahasavye indano cyo gitubuvugo papuro rwago bikene kugira ngo nawe nyere umucungerero umutekano iyo umuntu adafise impapuro umuranga haracagwa mu mpore umuntu akabura ikimuranga na kimwe kugira ngo umuntu yiyumve kandi abantu ntibamwinube kandi nawe nyene ntabinube bamenyane
aba banyagihugu kandi bavuga ko bagi bugira uburuhe buvanze no gukoresha uburyo bw'umurengera mu kwiyunguruza baja mu ntara baturukamo kurondera uguru papuro imakamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Alambira bumviriza ijwi rya Amerika ko naho rero ku gwego gwa commune Nyanzalake bemanga kugo rupapuro rubwirizwa gutangwa ku gwego gw'intara ya Makamba Nyanzalake gukira bahakana kugo rupapuro ruri mu ndinganizo z'intara. Navuganye na buramatari wa Makamba Gade Nikuri ambira ati amategeko aratomoye karanga muntu iri kwije.
Ubwa mbere ho nagira nkumenyeshe ko intara ya Makamba ari intara nziza cyane yakira ingenzi ku bwinshi kandi yakira abantu neza. Abavuga yuko abajeje intwaro baba baka hejuru ya karangamuntu impapuro umuntu avuye mu ntara ajya mu yindi ikimuranga ni karangamuntu. Bijanye n'izindi impapuro ivyo nta bihari.
Bimwe mu vyo umuhanuzi wa Musantere yabwiye ikiganiro iwanyu mu ntara hoba harimo ivyuko ugo rupapuro gwa kwa kugira ngo bashobore gukomeza amahoro nuko iyo umuntu aja va mu ntara akaza kuba muri iyo ntara yanyu vyoroha kuutungane gushobora kumufata mu gihe yoba akurikiranwa nabo. Nukuvuga ko abakugo rupapuro baca kuri amategeko canke harimo bitaramenyekana neza.
Iyo umuntu avuye mu yindi ntara ringenzi barandikwa mu bitabo by'ingenzi ku mito umba cyo bita registre de la population mu gifaransa. Muri make rero mu ntara ya Makamba abavuga yuko hoba ari ibintu byo kwakiza impapuro zirenze hejuru y'ibyo nuko kugira ngo abo bantu bayivuga kutari ko cyane bafite izindi ntumbero z'iwabo. Umuntu afite karangamuntu mu gihugu cy'u Burundi akorera hashaka hose bakibaniye amahoro bagasangira akabisi n'agahiye atabanjye abantu
ata agapapuro na kamwe arinze gusaba hambavu ya karangamuntu.
Karangamuntu yonyine irakwiye kuko mategeko atugenga twese nuko umurundi wese ava mu ntara iyo ari yo yose ashobora kuba mu ntara ashatse akoreye akazi ahari hose ashatse.
Amakomune atandatu agize intara ya Makamba yose atunganije ku buryo buvuye hejuru ku gwego rw'intara canke komune yose irashobora kwitunganya uko ivyumva bivanye n'imigambi bifise.
Intara iri mu zindi ntara 18 zigize igihugu twese amategeko tuyakora hamwe kuko tuyakora kumwe twese na ushobora kugira ngo ariko aragira iby'abandi batari ko baragira kuko twese tukwikiza amategeko.
Amakomune atandatu nayo agize intara ya Makamba nayo nyene arinda kugendera ku ntumbero no ku mirongo ishigwaho ku gwego rw'intara.
Iyi ntara imaze gukwikiza amategeko avuye ku gwego rw'igihugu amakomune siyo yoca agira amategeko yayo nayo ateza gukwikiza amategeko kuko twese tuyahabwa na leta umubyeyi wacu.
Ko hari abanyagihugu biyemerera kugo rupapuro bagwatswe hakaba nabo ku gwego gwa commune ya Nyanzalake biyemerera kugo rupapuro gwa kwa kugira ngo ibintu bishobore gutungania neza. Impande zibiri zobwigwa iki ko bamwe basa nk'abidogera abandi?
Oni baza ko atakwidoga kobaho kuko kwidoga siwo muti. Umuti ni kwitura inzego ziba zikorera abo babona ko baba barengani. Ibigeze batwitura ati nyakobura matari twebwe turafite ingorane nibaza ko nabo bavuga yuko baba barazibatse ngira ngo hari ukuntu baba batabitahura neza ibiranga umuntu cyo gituma jewe nibaza ko mutahura yuko Burundi wese hari hose arangwa n'icyo bita karangamuntu.
Muri make rero uwotanga ko karangamuntu ntarinda aratanga ugo rupapuro rundi muri commune ya Nyanzalake ntategeko rya commune canke y'intara yo barenze.
Ni commune ya Nyanzalake yonyene kuko benshi mbona mwiyi minsi baguma bayitunga gatoki yose iyo baguma bavuga tuzo bakeneye kujya mu ntara ya Makamba muri ya makomune yose yitwaza ibimuranga no kuvuga karangamuntu cyangwa abafite passport cyangwa ibindi bintu byose biranga umuntu cyangorane kuko igihugu icyatwese.
Murakoze cyane gose kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Nibutse ko niyo kuri Gad murongoye intara ya Makamba. Evugwa mu makambi ishiramwe rya Ebenezer ryarayiritashe ivyumba bitandatu vy'amashuri yisumbuye ryubakiwe abana b'impunzi z'abarundi n'abakongomani bigira kuri Institut Sebatwa iri mu Drusenda majepfo intara ya Kivu muri Congo. Ivyinshi kuri iryo shuri tubibaza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Ishiramwe rya Benezere ku nkunga rihabwa n'ishiramwe mpuzamahanga rya CIC Children in Crisis rikaba ryarubatse ishuri ryisumbuye rya Institisi Batwa nyuma y'imbunzi z'abarundi zigereye mu rusenda mu mwaka w'2015 aho imirimo yo kubaka iri shuri yari yatangiye mu kwezi kw'icumi umwaka w'2016. Rubyagiza Jean Paul umuyobozi w'ishiramwe rya Ebenezer yatangaje yuko bahisemo kubaka aya mashuri yo mu rusenda mu rwego rwo kugira ngo barusheho kunoza uburezi bufite ireme bubakira abana b'abakongomani n'ababarundi bigira mu zumba z'amashuri bidahagije dore ko amenshi mu mashuri yisumbuye yo mu rusenda yiga nyuma ya saa sita kubera buke bw'izumba zo kwigiramo.
Twubatse ishuri ni ishuri rya secondaire rya Sibatwa ariyo Institut Sibatwa kuko bafashe abarundi babinjije mu mashuri y'abakongomani muri programme yiga muri programme ya Congo hanyuma bamaze kwiga muri programme ya Congo bigaragara badafite amaspace ibibanza bihagije bishobora kwakira abana bose. Ni muri iyo ntego twategereje yuko dushobora kugira icyo dukora icyo dushobora gufasha kugira ngo abana b'abakongomani bari hariya ndetse n'abana b'abarundi b'impunzi bari mu rusenda mu nkambi yo mu rusenda bashobore kwiga neza. Ni twubatse imiryango itandatu hakaba biro administrative cyangwa se ya prefet des etudes hagasora hakaba biro y'abarimu aho bazaza bategurira ibyo kwigisha ariko iruhande hakaba iyo twise ngo ni sale polyvalente ni sale nini abana bazaza bakoreramo ibintu by'imyidagaduro ariko kandi hazajamwo igice kimwe kizajamwo centre ya formation. Turateganya yuko tuzashyiramo amamashine.
Giraneza Fabrice umunyeshuri uhagarariye abandi banyeshuri biga kuri iri shuri ryisumbuye rya Institut Sibatwa rya Rayitashwe avuga yuko iri shuri bubakiwe rije ari igisubizo kuko rigiye kubafasha kuzajya biga mbere ya saa sita mu gihe bari basanzwe biga nyuma ya saa sita kubera ubuke bw'amashuri.
Twatwigaga ku mugoroba twasanga abanyeshuri aho turi okipe wasanga abanyeshuri baba primaire ga bize ugasanga abandi banyeshuri baba secondaire ga ntaho baronkeyeho kwiga ubwo taryohewe cyane kuba turunse isomero twakwigiramo.
Mbese kwiga ikigoroba niki byaguhungabanyagaho cyane?
Cyane cyane abona twi Burundi ga twari tumenyereye kwiga mu gatondo programme zacu za gatondo kwiga ku mugoroba usanga umunyeshuri yashonje agahita yemera gusibaga ariko mu gatondo kuko aba yarusyarariraga aremera agatonda mu gatondo kuko avuga ati ku mugoroba mitangenda gushaka ibyo mitangirane fungura.
Ababyeyi barerera kuri iri shuri bakaba bashimisha iramwe rya Benezere nyuma yo gushikirizwa iri shuri.
Abana banje bose kubera ku mwana wa mbere kuko ku mwana wa gatanu bose niho biga ndanezewe n'ifashanyo batubakiye kuko turabarefije badufasha ibintu byinshi baduha amaforume y'abana amakayi amashagosi ibirato byinshi badufashije cyane ku mitwe tudashoboye kubera turabarefije batuzi inyuma badufashe guhanura abana bacu bakunda ishuri cyane rwose kuko nibwo buzima bw'ejo.
Aya mashuri mashasha y'ishyirahamwe rya Benezere ryubakiye Institut Sibatwa akaba yuzuye atwaye $70,000 z'amadolari harimo uruhare rw'abaturage bo mu rusenda bagiye batanga umusanzu w'amabuye n'umucanga. Umuyobozi wa grupe ya Barara Noro ari nagira ishuri ribarizwamo Sibatwa Juma yashimiye Benezere yabubakiye amashuri umuneraho uburyo gusaba andi mashirahamwe yabagira neza ko yabubakira amashuri yarimo Institut Rutanga na Kahunga. Tumenyeshe ko Institut Sibatwa yari isanzwe yigira mu byumba by'amashuri abanza bya EP Isungu yigaho abanyeshuri 280 barimo abarundi 150 n'abakongomani 130. Badasingabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda.
Tukiri rero mu makambi twabwira ko umuryango wa Ekleziya Katolika ubandanya kwaguka mu kambi y'impunzi z'abarundi Induta muri Tanzania. Kuno wa gatandatu muri uwo muryango baratanze amasakaramentu impunzi zitari nke zarabatijwe haba abakomezwa ekabandi bubakarukirisu gusa impunzi z'abarundi muri iyo kambi zivuga ko zibabazwa n'uko inzo ngabire zose badaheza ngo bazigine ni kubera ubukene nk'uko muvyumva mu nkuru ya Lance Nyongabo akweje rya Amerika Induta muri Tanzania.
Uyu munsi tubakira abageni baza kuragana kandi na bene wacu tuzobakira kuri inshuro dusabe dushimise dushimira Imana.
Turi mu kambi y'impunzi Induta mu gihugu cya Tanzania mu isengero rya Ekleziya Katolika. Kuri uyu wa gatandatu misa yasomwe na Patrick Leofasi.
Rero tubasabire mwese tuitabile na tuwebe solini kresia kutu ukwama urugo rukundo imisi yose tuwele kana ingene Kristo ya aduki gijie pata
ni miso idasangu mwye kezea gatolika mukambi induta Hawa tijuwa ni jana na mirongine, ichugi henyene, akawahini na bandu wa Kristu, chumi nuumwe, barosi konfirmasiyo.
Uwene hawa watu kabiyoona, dako wabili ya uwe mkule wanje, nungu kuna na kusunde, dako yembeleko na toko ya mpira, mumahiko na mwarufwa, ukwae, sangu kombeye, nungu kuna na kusunde, mungu kima kwa anje, nungu kima kwa anje, nungu
Zawari wa sangwe wu wakanye bada kuliki jamatege kwa ekrezia baru shimze imbele imana na ekrezia mhunzari kona hauza arosi zongabirano zivuga ko haraga hazi ya misi mikuru baho rabagira wakili muhira mugihugu chama vuo kilo
uvunyene tuheze kuwakili zawana wachu ariko nkaje kukumubyeyi umwana wanje namubatirije ariko kuvana namubatirije ihiraba nkuku birato ntavye yambaye aramaguru masa gahutu nabanje kumesa hani tugira ikintu dushike twifashisha anye nutwo kujya ntagira ntagira twashikajya ndamufiso kunyene nyene aha abashaho turashonje n'ubugesera bigendukanye no mukubatiriza abantu nta munsi mukuru tumugirira n'utwo kujya abaduhane duke cyane turagira utwo nyene baba baraduhaye n'utwo tushobora gucumba ubugari ni buke cyane
mbega nta ndababanye nkezo mu muterereza
ababanyi wo baterereza ariko kugira baterereze nabo nyene ntaho bakura ubanza ukaraba aho bakura nabo nyene kubera ubu unye yuwene urabona ko yagabanije injya kandi injya ni nke cyane wewe nyene uraraba ukuntu uwo mwana umubatiriza ukagerageza ukamunezereza ukamumesera uduhuzu nta kindi kintu ushobora gukora ababanyi urababwira mugaca mutera akaririmbo nyene k'Imana nta kindi kintu mushobora gukora kubera turakenye cyane
bisigura rero ko atamisi mikuru mugira
oya nta misi mikuru ihari nta misi mikuru ishobora gukoreka gusa tubagenda aho mu rusengero nyene tugasenga tukaririmba hama babanye nyene bakaririmba muga nta minsi mikuru ishobora kuba kuko ndushaka kuba takuwa umunsi mukuru wa wabaye ubimenya wowe umubyeyi wewe batirije uwo mwana cyanke uwo mwana we yarosi confirmation gusa
tunezerewe nyene ku mutima ariko dufise ibibazo mu gihe abana babatirije uwo munsi muhira atacyo bashobora gushika bafata n'agahuzu bategerezwa kwambara kwagerageje kudandaza mutwo twari twapokeye
ibirori byo kuri uyu wa gatandatu rero ubusanzwe byari bitegekanyije kuba ku munsi mukuru wa Pasika ariko Padiri Theophase yari asanzwe aruza gutanga aya masakramentu akaba icyo gihe yari akitswe n'amagara Leonce Niyongabo induta muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo hakaba no kuri iyo nkuru yawe duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere ko dutandukana ndabibutse ko imyidogari yose kuri bamwe mu banyagihugu bimukiye muri commune Nyanzarake intara ya Makamba bavuye mu zindi ntara imvono rupapuro bakwa ku rwego rwa commune rubasaba kuvuga iyo baje bava ku rwego rwa commune bavuga ko urwo rupapuro ari ngombwa ko rutanga ariko nkuko mwabyumvise buramatari w'intara ya Makamba Gade ni kuri yabwiye ikiganiro ijwi rya ikiganiro iwanyu mu ntara cy'ijwi rya Amerika kw'amategeko atomoye karanga muntu kikwijije kugira ngo gashobore gutanga umwidondoro w'umuntu n'ibimuranga byose muri komune ya Mugwi y'intara ya Cibitoke havugwa uguharikwa ahanini bakavyegeka ku mategeko adatomoye eneza navyo mushobora gusubira kuvyumva muce ku ruga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ni ngaha rero dutandukaniye mwakoze mwe mwatwumvirije bakoze n'abagize ico bakora kugira ngo kino kiganiro gishoboke Innocent Kimenyi na ingénieur bakoze twe mituri batatu twararika ibiganiro byacu byo mu masaha ari imbere harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha y'i Rwanda n'i Burundi igihe cy'isaha 12 na makuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho ni makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muroranigwe tubasigiye kano karirimbo kugira ngo tubipfurize indwi nziza
Chari gitondo chakare nichaye yanga tafukama namaso yanga nanirwa kungebugiza gawe nise wewurinde nami wewurinde Umanya niru musuzo mumutima Nireka tujane, Yesu tujane Asumizati Kumura